Kili ni radio iz Vide Amerika. Radio iz Vide Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti zacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 98 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikizwa nanje Fidel Niyongabo. Harangiye imyaka 30 President Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda General Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 I Kanombe I Kigali.
Arabaye amankete menshi ava mu mihimbo myinshi amwe akavuga ibi ayanda akavuga biriya uburyo bw'uko atanyishu n'ubujewe mbona ukuri kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Uyo ni Madame Sylvana Ntaryamira umupfakazi wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira. Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice bitatu ku ijana. Sudani y'Epfo ifise umugambi wo gutangura kwandika abazotora mu kwezi kwa 6 mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azoba mu mpera z'umwaka. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Muri Sudani utudege twitwara drone ejo twakubise umujyi wa Al-Gadaref byavuzwe n'ababyiboneye hamwe na guverineri waho kuri wa kabiri. Byatumye intambara yashegesha igihugu igera muri leta yarimo umutuzo ikorwamo ibikorwa by'ubuhinzi ahahungiye abantu bagera ku gice cya miliyoni. Gadaref ni umurwa mukuru wa leta ya Al-Gadaref. Kugeza ubu haracyacungwa n'abasirikare mu gihe intambara hagati y'abasirikare basanzwe b'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF iri hafi kumara umwaka. RSF yigaruriye umujyi wa Khartoum, leta bituranye ya Gezira, kimwe n'ibindi bice hafi ya byose by'intara za Darfur na Kordofan mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu gihe igisirikare gifite amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Sudani harimo n'icyambu gikomeye cyo kunyanja itukura. Ababyiboneye n'amaso bavuze ko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri byibura drone ebyiri zari zibasiye ahari ibikorwa bya gisirikare I Gadaref. Uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'uwa Gezira. Tujye noneho muri Sudani y'Epfo ifite umugambi wo gutangira kwandika abazatora mu kwezi kwa 6 mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azaba mu mpera z'umwaka. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Abenego Akok yavuze ko ingenga bihe matora yamaze gutegurwa ku nshuro ya mbere mu mateka y'amatora muri iki gihugu kikiri gito mu myaka mu bihugu byo ku isi. Cyakora uyu muyobozi ntiyatangaje itariki nyirizina y'itora ryateganyijwe mu kwezi kwa 12 hakurikijwe inzira yashyizweho mu mwaka ushize. Akok Ali Juba yabwiye abanyamakuru mu nama bagiranye ati tugiye gukoresha amatora ku bw'amahirwe itora rizaba. Intambwe ya mbere y'abakwandika bazatora bishobora gutangira mu kwezi kwa 6. Ibi yabivuze ariko hadatanga itariki nyayo itora rizaberaho. Sudani y'Epfo ntatora yigeze ikoresha kuva ibonye ubwigenge yahawe na Sudani mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2011 kandi igihugu kibasiwe n'urugomo, ubukene n'ibiza bidaturuka ku bikorwa bya muntu. Sena ya Liberia ejo kwa kabiri yashyigikiye ishyirwaho ry'urukiko ku byaha byo mu ntambara rwo guha ubutabera abakozweho n'ihohoterwa ritandukanye rimaze igihe ryakozwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika mu ntambara ebyiri zashyamiranije abaturage. Umushinga watanzwe na Perezida Joseph Boakai abadepite bawushyigikiye mu itora ryo mu kwezi gushize. Wongeye gutorwa na Sena ejo kwa kabiri n'amajwi 27 ku basenateri 29. Boakai ubu icyo akeneye gukora ni ukwemeza bwa nyuma. Ibi byakiriwe neza n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itari ya leta yari yasabye ko abakoze ibyaha mu ntambara ebyiri hagati y'uwo mwaka w'1989 na 2003 babibazwa. Abantu bagera mu 250,000 biciwe mu bushyamirane bwabayemo ubwicanyi bw'abantu kivunge, gufata ku ngufu n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Komite y'ukuri n'ubwiyunge nyuma yasabye ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bose bavugwaho kuba barakoze ibyo byaha, nyamara nta kigeze gikorwa kugeza Boakai atowe mu mwaka ushize. Urukiko nirumara gushyirwaho ruzatangira gukora muri Liberia rwubahiriza amahame mpuzamahanga rushyigikiwe n'inzego z'amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye ruzita no ku byaha bijyanye n'ubukungu. Bamwe mu banyaliberiya barwanyije ishyirwaho ry'urwo rukiko bavuga ko ruzatoneka inkovu za kera kandi ko rushobora kuburizamo itegeko ritanga imbabazi ririho ubu ryafashije guhagarika ubushyamirane. Guverinoma ya Togo ejo kwa kabiri yimye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi uruhushya rwo gukoresha imyigaragambyo muri iki cyumweru, yamagana ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuruye umwuka mubi ushingiye kuri politiki. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika yavuze ko nta gihindutse ku minsi ibiri y'imyigaragambyo irwanya ivugurura ry'itegeko nshinga hamwe n'icyemezo cya guverinoma cyo gutinza amatora ateganyijwe ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa kane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo vugurura ari ikigeragezo cya perezida Faure Gnassingbé, umuyobozi w'igihugu uri ku butegetsi guhera muri 2005. Minisitiri w'ubuyobozi bw'igihugu Hodabaro Awate yavuze ko impapuro zisaba uruhushya rwo gutegura imyigaragambyo zitahagereye igihe kandi ko zarenze ku mategeko. Mu ibaruwa yaragize ati: "Kubera izo mpamvu, gukoresha imyigaragambyo yariteganyijwe tariki 11 y'uko kwezi kwa kane, iya 12 n'iya 13 uyu mwaka 2024 ntibyemewe." Ariko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Nationale pour le Changement ANC n'andi matsinda bavuze ko imyigaragambyo ishobora gukomeza uretse ko ibikorwa byayo bizagabanuka kwa gatanu no kwa gatandatu. Igisubizo cy'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nticyahise gisobanuka. Imyigaragambyo mu mihanda yaraciwe muri Togo kuva mu 2022 nyuma y'igitero mu isoko ry'Irome ubwo umujandarume yitwaga.
Tumushimire mugenzi wacu Eugene Mukangusi ku makuru yo hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza. Muhandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukwirikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice 3%. Ijwi rya Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayishikirizwa na mgenzi wacu Thierry Vendayishimi.
Turayemeje mu nama nshingamateka ku 98 n'ibice 3%.
Abashingamateka bari bahejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero 1:11 ryo kuwa 20 kwezi kwa gatanu mwaka w'2019 rigenga amategeko y'amatora mu Burundi. Ico gikorwa cyo kwihweza iyo integuro y'ibwirizwa camaze amasaha arenga 5 mu ngoro y'inama nshingamateka iri mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Mu menyanyuro zirenga 9 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse yari yaje kurisigura yashikirije zimwe muri izo zagarutsweho n'abatari bake n'izi:
igihe cyo kwiyamamaza kampanye electorale cumara imisi 14 uko bwa mbere twahora dukoresha indwi zitatu. Ikiringo cyo guharura amajwi amatora atangura isaha 12 zo mu gatondo agacahera isaha 9 mu gihe twahora duheza isaha 10 kugira tugabanye abantu baza kwitoza mugabo atamuhamagaro bafise ibyo bita recandidature fantaisiste. Twasabye ko amahera ingwate aho ritangwa yoduga. Ku rugero rw'intonde za komine twasabye yuko boshyirwa ko ingwati y'2,200,000 hanyuma 2,000,000 ku rugero rw'urutonde rw'abakenguza amateka n'abashinga amateka hanyuma 1,000,000 kugero babitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu.
Martin Niteretse ahejeje gushikiriza ibyo abashinga amateka bagarutse cyane ku ishigwaho hamwe n'iduzwa ry'amafaranga y'ingwati azotangwa n'abitoza muri ibyo bibanza bitandukanye. Naho hari abavuga ko iyo ngwati yadugijwe bikwiriye abenshi mu bashinga amateka uhereye ku cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Abel Gashati n'abandi bavuga ko ari uburyo bwashyizweho bwo gukumira bamwe bamwe mu matora.
Abarundi bafite uburenganzira bwo gutora no kwitoza, ntimwumva ko ashaka kuba ikibazo? Mbega mu gihe tworonka umukandida umwe dufatiyeho zerekisiyo perezidansiyeri, eske ayo matora azoba ari amatora koko? Umva umengo birarenze.
Ndabona yuko ari kumira yoba ririko rikogwa. Muri kahise harabayeho amakumira y'ubwoko n'intara arakurikira amakumira bifatiye ku migambwe. Iri rero ryoba ari kumira rishasha rije muri no ntegura rino bwirizwa ifatiye ku butunzi. Burya abarundi bari mu migambwe ni bake ariko abarundi baje gutora ni benshi. Aha rero muri ko mwaka amahirwe abarundi yo kuja kuhitiramo indongozi yo barongora ku rwego mukuru w'igihugu
ndabonamo ikumira gose
amafaranga y'ingwate kuwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 30 ashigwa ku miliyoni 100 ari mushinga mateka hano mukenguza amateka yakuwe ku mafaranga 500,000 ashigwa ku mafaranga 2,000,000 z'amafaranga y'amarundi naye yiwitoza ku rwego rwa komine yashizwe ku mafaranga 200,000 mugihe uwitoza muri cyo kibanza atangwa ati yahora asabwa ku kiringo c'imisi yo kwiyamamaza abashinga amateka naho nyene babibona gutandukanye
yewe ndiko daraba ritandi zintara kuko ubusanga rizine cyangwa zitatu nke ni zitatu nyinshi nzime rero kuzunguruka intara zine mu kiringo c'2 ndabona atari gikorwa cyoroshye je nabona yuko iki kiringo cyo kongerezwa ngo gushika kundwi zitatu
ninke cyane kuko twatse ko turabuza abitoza gushikira abanyagihugu koko gushika hariya hasi n'ibimvira k'igihe umushikiranganjiro bitwemerera n'ukuri yogarukana izo ndwi zitatu ariko basaba ko twogaruka kundwi zitatu njye uko nabibona simuka ahubwo turiko turaraba izi ntara zitanu byasha n'ukuri n'izo ndwi zitatu hazogera abaza kwiyamamaza bataraheza cyena saba ahubwo mushira kundwi zine
kuri ibi umushikiranganje Martin Iteretse avuga ko iminsi yagabanijwe kuko ngo igihe cy'imyamamazo ho bisamaza abanyagihugu ibindi bikogwa bigasa n'ibyahebwe bikabatesha gukora ibikogwa by'iterambere kuri iyi ngingo bahurije ko hogumizwa indwi zitatu z'imyamamazo nkuko byari bihasanzwe iyi neguro y'ibwirizwa nkuko bibandanya bishikirizwe na Martin Iteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ije kwisunga itunganywa gushasha y'intara amakomine amazone imitumba hamwe n'amakartiye handitswe nk'uko amatora azokurikirana hisunzwe urutonde rutangwa n'ibwirizwa shingiro amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka abaje n'ama bakomine n'abakuru b'imitumba azoba mu mwaka w'2025 ari mukuru w'igihugu abe mu mwaka w'2027 uze kwitoza kuba umukuru w'umutumba nazobibanga kanya n'ayandi mabanga kandi nazoba arekuriwe kuba mu nzego nyobozi z'umugambwe wiwe ku mutumba canke ibindi agategerezwa kuzoba zi gusoma no kwandika inama manuzi wa jambo ya komine izobigizwe n'imiburiburi n'igitigire c'abantu 25 kizotogwa hisunzwa amazone agize komine mu gihe mu itegeko ryo mu mwaka w'2019 igitigire c'inama manuzi wa jambo cahera kuri 15 bakaba baserukira imitumba igize komine ibihano kuboto bamatora iyi integuro y'ibwirizwa ishira imbere guce hadabu aho gushira imbere gufunga byahora mu ibwirizwa ryahahora ihadabu yahora hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 800 y'amafaranga y'amarundi yagwijwe inshuri 100 yashizwe ku mafaranga y'amarundi ava ku miliyoni 4 gushika ku miliyoni 8 abashinga amateka bashikirije amakenga kuri iyi ngingo ko bafatiye ku bukene buri mu gihugu ahubwo hazo hava hafungwa benshi kumvo zo gufatwa bakabura ibyo bariha inyuma y'impari zitari zike iyi integuro y'ibwirizwa yavuye yemezwa n'abashinga amateka 115 kujana na 17 bari bitavye ibikogwa nayo 2 ntaco bayivuze ko akaba 5 yayihakanye
Harangiye imyaka 30 President Cyprien Haryamira w'u Burundi yitavye Imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 i Kanombe i Kigali cyo gihe cyose umupfakazi wa nyakwigendera Cyprien Haryamira Sivana Haryamira yaririnze kugira icyo abivuga ko mu bwayi bwa mbere yaganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri telefone na mugenzi wacu Diane Nininahazwe
kuruya munsi narumvise umubabaro udasanzwe sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe naraguye igihumura wari umubabaro mwinshi cane
ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu
ntaho mbona iyo dosiye igeze numvise byinshi harabaye amankete menshi mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya uburyo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka kuvyerekeye ukuri kuvyerekeye ikorwa rya ndege.
Iyo muvuga ko atanyishu muraronka no kuvuga ku ruhande rwahe gu Rwanda gu Burundi canke amakungu
hose cyane cyane amakungu kukubera yuko twari twiteze yuko amakungu yo gena umugwi atahwegamiye kugakora amatohoza bakamenya icishi ba prezida babiri ariko ntibyigeze biba ama ankete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri ya mbere yakozwe na juge Jean-Louis de Bruguière n'indi yakozwe mu nyuma na le juge Trevedic na Poum ziri contradictoire umwe yavuga ati indege yakorowe naba naba undi akavuga ati indege yakorowe naba naba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera
uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvane
ego cyane gose icyizere nticobura uko kugira bivuga mu Kirundi ukuri guca muziko ntigusha imyaka bizomara ntayo tuzi mugabe bitebe bitibuke ukuri kuzoja habona
mukizera ko kuzozana na makungu bice ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye
hariho hose ntitwovuga ngo bizova ha canke bizova hari yakubye nizo muri kazoza mugabo dewe numva mfite icyizere kwabo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cyane turibaza ko kuzotinda kuboneka
banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira baratanze indishi ku miryango imwe imwe bavuga ko hariho abaronse n'abataronse byifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi
Yandege ukse yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda yari assure nayo muri kompanyi ya Lyon mu Kongereza kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi ya assurance mu Rwanda sonarwa gice cy'iyo ndishi cyari gikenewe mukuru w'u Rwanda gicashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyashimye kuyifata ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara irya ndege hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri irya ndege yoyo yatanzwe webwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo azoduserukire turamuhamanda hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu indishi yarigenewe umuryango wa Perezida Habyarimana tuvyemera uko gushaho mu nyuma rero sonarwa ituhe ibyemeza ko bamuhaye iyo ndishi dushatura tahura yuko yashimye kuyinyuruza
muzokoriki muzomuhebera
ntituzomuhebera ibyo byabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzogandanya tutizeye bose utungane ko buzokora
ku ruhande rw'u Burundi naho ubwo bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze arabatambukanye b'abakuru b'igihugu
hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine ubwabo itegeko rishasha ntarubu ryakobotse mu kwezi kwa kabiri 2020 muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni canke kandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo
ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga
egome cyane uri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka ku by'ukuri rero turacabirondera turacarondera kubibaza turabi ivyo babitwerekeye
Madame Sylvane Ntaryamira umutambukanye uwahoze ari president w'u Burundi Cyprien Ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika
murakoze cyane.
Mu Rwanda mu karere ka Rutsiro, Segiteri yaboneza muhahoze ari komine Kayove ni kimwe mu bice hahonyemwo imiryango myinshi muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibiharuro bigaragaza ko hahonejwe n'imiburiburi imiryango 214. Gloria Tuyishime yagiye kuhagendera inyuma y'imyaka 30.
Umurenge waboneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 2022, kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi. Imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse. Nyuma n'abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya jenoside, kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu 1994. Ijwi rya Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe. Rurangwa Anselme, umwe muri bane baharokotse, ubu ni umugabo w'imyaka 56, yica umuryango akomokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana.
Jenoside itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri santere wabonye yitwa Shusho, niho hakorewe inama. Ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye mu kwica abatutsi bihita bitangira, kuko nk'uwo munsi saa 7 umugore wanjye n'umwana bapfuye. Igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nanga hapfuye abantu benshi uwo munsi, hapfuye abatutsi benshi.
Kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye.
Urabona ni abantu benshi bapfuye, none ugasanga naho usigaye ari wenyine. Uko umwaka ugenda uza niko imbaraga zigenda ziba nkeya, utagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'ubumwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi. Ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho, kuko imiryango yarazimye.
Ijwi rya Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mu mudugudu wa Gaseke, nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga.
Urabona Kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya Kivu, hanyuma urabona ishyamba rya Magaba. Abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga mu ibyo bice aho twitaga mu Bukiga. Hanyuma kandi urabona ko nta bwinyagamburiro, dukoreza esanse tugerageza kwirwanaho, bazana imbunda n'amagrenade baradutera. Abantu benshi barapfa, bagenda babica mugenda nyine bariyeri na tireri tw'ikiyaga cya Kivu, babura aho basambira, aho bahungira.
Uyu Rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira. Ku rundi ruhande, Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga, yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro. Icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko jenoside ibaho, abantu bavaga bagahungira ahitwaga Imabanza, ubwicanyi bwaberagayo. Nuno bagerayo bagasanga hari umutekano, ubwo butero shuma byarangira bakagaruka. Abaha babuze aho bahungira, bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe. Ubwo benshi ni nabo bagiye bagwa. Hari abageze ku Kivu hari agatwaro, hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya Nyamunini.
Ijwi rya Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusufu utuye muri aka gace, yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri Boneza. Uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima.
Abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho, kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru, hari abirirwaga mu ako kazi nijoro. Igihe cyo guhunga nabwo ababashe kugenda mbere bataragiye, asigaye barayamenye n'umuntu wabwo ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu. Hari nk'abishwe bo b'imurama bagihungishije abantu, ubwo byari ibintu byari bikomeye.
Ibibazo by'umwe n'ubwiyunge murenge wa Boneza kugeza na n'uyu munsi biragaragara. Ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize. Urugero n'umuvandimwe wa Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30.
Ejo bundi nibwo twabonye umubiri we. Kandi ahantu mu rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga, duhamagaza n'inama ngo baduhe amakuru, ntawambwiye ngo wenda yishwe nande. Kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha, abantu babitubwira bacitse ku icumu. Ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari. Ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu.
Ibibazo by'izungura nabyo ni ingora bahisi.
Ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura. Umuntu akaza ati ngewe nigiye dufitanye isano ya bugufi, undi ati nigiye dufitanye isano ya bugufi n'uyu muryango wazimye, naho n'abandi basigaye akazamo amakimbirane ashingiye kuzungura. Dore niyo musaza murenge yantwari yaraburanye aburana n'umuntu bana ba murumuna we kuzungura. Abantu bagombaga kuba bahuje bavinda imwe.
Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka Rutsiro, Nyasenga Philippe, yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe.
bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 94% guhera mu mwaka 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. N'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane 1955, Dr. Thomas Francis w'Umunyamerika yatangaje ku mugaragaro ko urukingo rw'imbasa rwabonetse kandi rukora neza ku buryo bwizewe. Dr. Francis yari umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya Michigan, University of Michigan, mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nirwo rukingo rw'imbasa rwa mbere na mbere ku isi rwari rwemejwe ko rukora neza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Imbasa yibasira cyane cyane abana bakiri bato. Igice kinini muri bo baba batarengeje imyaka 6 y'ubukure. Irandura cyane. Ingaruka zayo ni ukumugaza uwo ifashe cyane cyane amaguru, ishobora ariko no gutera ibibazo by'ubuhumekero ndetse no kwica uyirwaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayemo ibyorezo by'imbasa byinshi. Mu 1916 cyahitanye abantu barenga 2,730 mu gihugu cyose. Mu 1952 imbasa yishe abantu 3,145 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose. Ibi byorezo byose n'ibindi tutavuze kubera ko dutanze ingero nkeya, byasize kandi abantu 2,000,000 barahinamiranye. Kugeza mu 1954, imbasa niyo ndwara yicaga abana benshi kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka y'1950 yari yarakuye umutima Abanyamerika ku buryo bari bafite ubwoba bw'imbasa bungana n'ubwo bari bafitiye intwaro kirimbuzi bomba atomiki. N'abashakashatsi benshi byari bibahangayikishije cyane kuva myaka na myaka. Umwe muri bo yari Dr. Jonas Salk, nawe w'Umunyamerika. Kuva mu 1947 yarakuriye ikigo cy'ubushakashatsi cy'ishuri ry'abaganga rya University of Pittsburgh muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. We n'itsinda ry'abamufashaga batangiye ubushakashatsi ku rukingo rw'imbasa mu 1948. Bamaze kurubona, Dr. Salk yarabanje ararufata arwigeragerezaho ubwe ku giti cye no ku mugore we n'abana babo mu 1953. Mu gihe cy'umwaka barugeragereje ku bana barenga 1,180,000. Jonas Salk yize iby'ubuganga muri New York University, aharangije yagiye muri University of Michigan kunonosora ubushakashatsi bwe ayobowe na Dr. Francis Thomas. Uyu Dr. Thomas Francis niwe wayoboye n'imirimo yose yo kugerageza no kugenzura urukingo rwa Salk. Niyo mpamvu ariwe watangaje imyanzuro yabyo.
This gigantic experiment is symbolic of the equally great foundations for scientific and philanthropic, without which it could not have been conceived or executed.
Dr. Francis ati iki gikorwa cy'igitangaza nticyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye hagati y'abahanga muri siyansi n'abaterankunga. Nirwo rukingo rw'imbasa nyarwo rwa mbere na mbere rwari rubonetse ku isi yose. Abahanga bemeza kandi ko rushobora kuba ariyo ntambwe ya mbere ikomeye mu rwego rw'ubuganga n'ubuvuzi mu kinyejana gishize, ni ukuvuga ikinyejana cya 20. Ijwi rya Amerika. Abanyamerika babyakiranye impundu nyinshi biba umunsi mukuru bakora ibirori. Mu myaka 4 yakurikiyeho, mu 1959, urukingo rw'imbasa rwari rumaze kugera mu bihugu byibura 90 byo ku isi yose. Hashize imyaka 8 ruvumbuwe, undi muganga w'Umunyamerika witwa Albert Sabin yavumbuye urundi rukingo rw'imbasa. Urwa Salk runyura mu rushinge batera umuntu, naho urwa Sabin ni udutonyanga baha umwana mu kanwa. Zombi zirakora neza kandi nta ngaruka mbi zitera. zatumye imbasi icika burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1979. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Nshuti zacu ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire bagenzi bacu bagize uruhara ngo ateguguye yongera abashikira kuri mikoro. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema.